Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Iyo ndugushinga amateka yitwa Nduwimana Edouard, natowe mu ntara ya Kayanza kandi umututsi. Hano w'imperekeza bimwe baba babatutsi. Nta kuntu wabaye ihonyabwoko, abaho niho nyabwoko ry'abatutsi. Uhaguruke rero singenda ku mana ndayizeye Domisiano.
Edouard Nduwimana ni vice president wa kabiri w'inama nshinga amateka y'u Burundi, ubwo aravuga ku bwicanyi abatavuga na rumwe na leta bemeza ko busa na genocide. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Nawe ahandi mu mahanga, Riek Machar yatangiye imirimo ye ya vice president wa Sudan y'Epfo. Tanzania yujuje imyaka 52 ivutse. Amakuru yacu tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku matora, amajonjora mu mashyaka aracyakomeza. Uyu munsi araba muri leta eshanu icyarimwe. Mu ishyaka ry'abarepublikani, umuherwe Donald Trump arahabwa amahirwe menshi yo gutsinda izo leta zose uko ari eshanu. Aracyahanganye n'abandi bantu babiri, senateri Ted Cruz na guverineri wa leta ya Ohio John Kasich, bose baza inyuma ye cyane. Ariko kugeza ubu nta n'umwe muri bose mu ishyaka ry'abarepublikani, abo uko ari batatu, nta n'umwe uragira amanota ahagije ku buryo ari we wakwizera kuzimikwa nta ndi mananiza mu ishyaka rye nka kandida waryo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba mu kwezi kwa 11 gutaha. Mu ishyaka ry'abademokrat, Hillary Clinton arahabwa amahirwe menshi yo gutsinda kurusha uwo bahanganye, senateri Bernie Sanders. Muri rusange kandi mu matora yose y'amajonjora amaze kuba, Hillary Clinton ari imbere cyane ku buryo ubu ngubu ashobora gutangira kwizera ko ari we ushobora kuzaba kandida w'ishyaka rye ry'abademokrati. Rero muri Sudani y'Epfo, Riek Machar yagarutse uyu munsi i Juba. Amaze kuhagera yahise arahira yimikwa mu mirimo ye ya vice president wa mbere wa Repubulika. Mu ijambo rye muri uwo muhango, President Salva Kiir yavuze ko we na Machar bagiye kwihutira gushyiraho guverinoma y'ubumwe nk'uko iteganijwe mu masezerano y'amahoro. Naho Machar yavuze ko nta mananiza azashyira ku mukuru w'igihugu. Riek Machar yahoze n'ubundi ari vice president wa Repubulika. Mu kwezi kwa 7 mu 2013, President Salva Kiir yaramwirukanye kuri iyo mirimo. Mu kwezi kwa 12 kwakurikiyeho, Machar yatangije intambara, intambara yagejeje ku masezerano y'amahoro mu kwezi kwa 8 gushize. Iyi ntambara yahitanye abantu 1,000,000, ariko umubare ntabwo uzwi neza. Uzwi n'uwabahunze wo urarenga 2,000,000. Riek Machar yaramaze icyumweru kirenga yanga kujya i Juba kubera ikibazo cy'umubare w'abasirikare be n'intwaro zabo abasirikare bagomba kumurinda. Amaherezo bagiranye amasezerano na leta amwemerera abasirikare bagera kuri 200 mu ntwaro zabo, harimo za mitrailleuse cyangwa machine guns 20 n'imbunda 20 zirasa grenade za rocket. Uyu munsi Tanzania yijihije isabukuru y'imyaka 50 imaze yitwa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Ni ukuvuga ubwiyunge bwa Tanganyika na Zanzibar bwabayeho nk'uyu munsi mu 1964. President John Magufuli yanze gukoresha ibirori, avuga ko bitwara amafaranga menshi y'ubusa, yifuza ahubwo ko ayo mafaranga ajyanwa mu kubaka imihanda. Kuri iyi sabukuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yoherereje ubutumwa bw'ishimwe abaturage ba Tanzania, avuga ko abifurije gukomeza gutera imbere kandi mu mahoro. Iri ni ijwi rya Amerika. Muri Somalia, Al-Shabab yahitanye abasirikari 8 ba leta mu gico yabateze mu mujyi wa Baidoa mu majyepfo y'igihugu. Abandi basirikari 13 ba leta bakomeretse, nk'uko igisirikare cya Somalia cyabitangarije ijwi rya Amerika ishami ry'igisomali. Hagati aho, umutwe wa leta ya Kiislam uremeza ko ari wo wateye abasirikare ba Afurika Yunze Ubumwe muri Somalia, AMISOM, ejo ku wa mbere mu mudugudu witwa Tridici mu nkengero z'umurwa mukuru wa Somalia Mogadishu, ariko umuvugizi wa MISOM Joseph Kibet arabihinyura, yabwiye ijwi rya Amerika ati sinemera rwose ko ari leta ya Kiisilamu igenda ibwira ko ari agacoka Al-Shabab. Nta musirikare wa MISOM wagize icyaba muri iki gitero. Muri Yemen, ingabo za leta zigaruriye umujyi wa Mukalla mu majyepfo y'igihugu. Uyu mujyi warumaze igihe kigera ku mwaka uri mu maboko y'umutwe wa Al-Qaeda. Nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikaze cyane, igisirikare cya Yemen cyemeza ko kivuganye inyeshyamba za Al-Qaeda zirenga 800, kibifashijwemo n'indege z'ingabo mpuzamahanga ziyobowe na Arabia Saudite. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, Facebook VOA Radio yacu, internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu biyaga bigari, duhere mu Burundi. Murabizi neza ku mwaka uyu munsi wuzuye hari impagarara za politiki. Umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko abantu barenga 500 bishwe, naho abarenga 270 bahunze igihugu. Ariko hari n'abandi bantu benshi baba mu gihugu ariko mu kinyegero kubera ubwoba bwo gutabwa muri yombi. Eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro.
Ibitaratangura twatubayeho neza, umuntu yatembera nkava mu ikaratembamwo nkaja mu yindi nidegemvya, ariko ubuye sinshobora kuva aho ndi, aho ndaye n'umunsi siho ndarejo.
Ubwo ni umwe mu bantu basigaye babayeho ubuzima bw'ukubundabunda kubera batinya gufatwa n'inzego z'umutekano, bagirizwa imigumuko bitewe n'uko baroye mu mabarabara biyamiriza ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza avuga ko abayeho nk'imbohe.
Nshirayise abana bashika nka batatu canke bane, ariko nk'ubuye ndashaka kumarendwa izibiri ntabonye n'umwe, bamwe tukavuganira ku telefone. Urumva uri umuntu umushinga nawe adashobora gusumira abana, umva atakamara amazi, nta manza na zimwe tujamo. Naruguru ntitukijayo, n'abyeyi ntibazi ko tukiriho. Tubayeho nabi kubera kare warawidegembye, ukabura umwidegembyo, ukabura umuyaga, ukabura bene wanyu, aba twatuvugana benshi bakaba barahunze, abandi barapfuye, abandi bapfunzwe. Umva ko ari akamara amazi, tubayeho nabi cyane. Njye njya ndaturatura, aho ndaye n'umunsi siho ndarejo, ariko twe turizeye Imana ko ibizohera.
Cyo kimwe nawe uwo musore yemeza ko atakazozabona kuko asigaye aba mu mwobo nk'ifuku.
Jewe ndaturatura misi yose nturatura singiraho ndara aho ndi nama ninyegeje je nitavye akamo ko yameze ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Nico gituma rero kugeza isaha umuntu ari mu nzu aguma yinyegeje kubera ugiye mwe barabara abaca bica bafashe barica bafashe barica n'upfunzwe ntavayo baranyuruza. Urumva ne umuntu aguma gira ubwoba akaguma yinyegeje, nawe bona akazoza mbona biguma muri uko akazoza ejo nzopfa ngiye habona champfa nibikunda ko ndonka akazoza.
Nubwaba cyo kimwe nabandi batari bake binyegeje kubera bari mu biyamirije ikiringo cha gatatu c'umukuru w'igihugu, leta yarahumurije ko abantu bataroye mu byo guhungabanya umutekano borema. Iyo mvugo ntinyura na gatabo yega. Ubuzima bw'aba bantu bwahindutse kuva ku itariki ya 25 ukwezi kwa kane umwaka uheze, aho habikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda umukuru wawo niwe yarari hagarariye.
Twagira rero dutangarize abarundi n'amakungu tutari kumwe hano ahije gikwa caba yuko umugumi yabanga ashize imbere yabandi kugira ngo aze yitoze kugiti cy'umukuru w'igihugu ku izina ry'umugambo CNDD-FDD ari umugumi yabanga Petero Nkurunziza.
Izo mpundu n'amashi byakurikiwe n'amasinzi y'abantu biyamirije ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu. Inzego z'umutekano ntizabihanganiye.
Mvuze nugupfa nugufa, reka tugende bajya abapolisi nimba baturasa bagirante nugupfa nugufa. Nubundi nta mahoro twarimo, ibibondo byacu byataye amashuri turi kumwe ngaha mu ibarabara. Reka azatinda. Oya oya ingo ingo zakumamwo ingo.
Niba turase buga ntibazotumara, tuzobaho tuzobereka ko tuzirinda kandi nabone bamenye yuko benshi bavuye mu ishamba bariko barondera ubwigenge bwabo baraburose buri abashaka kutwicaraho
naho umuntu yo fatwebwe twariyemeje ko tuzoguma tubandanya kutwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuri gihugu kidahuye n'amategeko niyo mpamvu tuzoguma tubandanya naho hosigara umwe azubandanya yigaraga hamwe
imyerekano ishushe inyuma y'indwi zibiri amabarabara ya Bujumbura bogaboga batavuga rumwe n'ubutegetsi kwigenekezo rya 13 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 mu gihe president Nkurunziza yari mu rugendo rw'akazi muri Tanzania haragaragejwe ihirikwa ryo butegetsi
president Petero Nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi irahagaritswe mu mabanga yayo umukuru wa komite nkuru yo gusubiza iteka igihugu na benecho General Major Niyombare Godefroy Murakoze
inyuma y'iminsi ibiri abashatse gukombora president Nkurunziza bamwe barahunze igihugu abandi batabwa muri yombi mu nyuma hahavuye hatunganywa amatora abatavuga rumwe na leta bayisokoyemo amakungu na karere bemeje ko aya matora atatunganijwe ku buryo bwemewe ariko mu gwiseni warahaye amajwi abikuye mu matora Pierre Claver Ndayicari yarongo eseni arasigura icyabitumye
abagiye muri rihiganwa ni munani kuko nta muntu yagiye mu higanwa twebwe muri seni yatwandikiye abicishije mu nzira y'amategeko atubwira ko yavuye mu higanwa nico gituma twabahaye amajwi nkuko abene gihugu bayabahaye
bamwe mu bahawe ayo majwi ntibayafishije ubusa akarorero na Kagaton Rwasa arongoye FNL yigenga
amatora yarabaye abantu bose barayiyamiriza n'uyu munsi n'amakuru bose bavuga ati amatora yabaye siyo muri ivyo bitari ivyo abanyagihugu bari n'ibyo bavuze bari n'ibyo batumye basabwe yuko baserukiko none uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo hoho aricyo twaba turiko turabafasha so kwisubira ko none uyu munsi ayo majwi yabo tuyaterero mu gisanze hama ntimwibagire Mbega muri politike y'u Burundi ibintu byifashe gute ubu ntabari ho boca babitarukirako
amatora yose harimo na umukuru w'igihugu yatsinzwe n'umugambwe CNDD FDD kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu hatangiye kwumvikana urwamo rw'amasasu hari n'ibitero vyaba ku murango ryaka ivyo bitero vyasize amarira mu miryango marira mushikiza amanza kizigenza arafisa bayege kako
ubu bwicanyi bica umuntu umwe ibi bintu byo gutera magrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategira amamodoka haba he rafise ivyemeze yuko ari ibintu byateguwe na bamwe bari bateguye ihereka ryo gutegetsi
aha Valentin Bagorikunda ntahuriza na Charles Nditije umwe mu ndongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi atahunze igihugu
ivyo umuntu afise ubwenge afise amaso kubona nta muntu numwe avyemera kuko iyo umuntu ari karanira gateka kiwe ntabe ari karagumuka ntabe ari karatera umudurumbanyo bose amakungu akarere bose baronanezana neza yuko ico kingo ca gato canke Nkurunziza yihagiye ariyo nkwezi ya marere imbonera kure y'abapolisi abasoda biwe nibo bateba batongora none ko tugira tuti nihaze abantu baza kuja hagati ko wumva bahagarikire ayo uwo mutekano nihaze abantu ngabaze gutohoza barabe abari kubarakora amarorego abari bo akanana nuko azi ibyo ari karakora naye handi yaba yagira ati nababiyamishije ku gatatu bari ko barica bari ko batera umudurumbanyo mu gihugu yogira ati nyabona nyabona mwa makungu muri aka karere ni muze murabe abagizi banabe mugabo ibyo byose yarabyanse pere nabo bari kumwe rabibona ntibikira gaseseshwa rumuri neza na neza turazi yuko utegeze kwa nkuru zari bwo buri ko rutema buratongora nta numwe atabizi
uko iminsi yagiye irengana leta y'u Burundi yemeje ko abayiteye ingorana atari abarundi gusa mbere president Nkurunziza yabisiguriye Ban Ki-moon agendera Burundi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka
twanavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere twavuze igihugu cy'u Rwanda ukuntu gitubaniye nabi twavuze ko dufite ibimenyetso ivyemezo yuko bo dufashe naho nyene kugira ngo iyo nyifato bayireke abanyarwanda nabo turande neza kuko twanyuka kera
Mukwezi kwa cumi na kabiri, akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango umwe bwa Afrika katanze icyumviro cy'uko horungwe kw'inteko mva makungu mu Burundi gasigura ko hashobora kubihonya bwoko. Izo nteko ziyamirijwe n'inama nshingamateka uhereye ku bayirongoye na cyane cyane abava mu bwoko byavugwa ko bugeramiwe.
Iyo ndi mushingamateka yitwa Nduwimana Edouard natowe mu ntara ya Kayanza kandi umututsi. Pano w'imperekeza bimwe baba bangwa batutsi. Nta kuntu babayeho nyabwoko bavaho niho nyabwoko kujya batutsi ngo haguruke rwose ngenda ku mana ndayize Domisiano ntibantunganya minani aka kanya bagiye ngo hagarara bwuma ivyo batutsi babonye kuri hagarara bwuma nabandi rwo kuvyukuri bamenyere kuryanisha abantu baciye ku majambo mwe nayo kikijanye n'inteko nkumbure mva makungu nibaza ko atavishino bivuga ko kiretse aho izo mwe nizo nteko zigiye ziba zigiye gukreya izo rebelia ho ubu no munsi zoshika ngaha cyazagenda muci bitoke zubati duhagaze ngaha ntihagire usura kuhingira ba creya de rebelia mu bisanzwe mwe nawe
umujyango wa Afrika y'ubuseruko watoye president wa Uganda Museveni ngo abo muhuza mu matati y'abarundi mu nyuma mwongera ko wahoza twara Tanzania William Mkapa bompi baragize ingendo mu Burundi hiyongera ko izindi ngendo z'ubutavana ko z'akanama kamaho n'umutekano ka ONU umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon ubwiwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta bo muri Afrika hari ibyo bumvikanye na leta ariko inshuti z'u Burundi ziyagiriza ko atashakishira mu byo yemera. Tom Perriero intumwa ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini.
There are trips where it feels like we've taken one step.
Ubiraze ni nkuko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nizo tuvugana na leta. Harakindwe inkeya president Nkurunziza ubwiwe hari ibyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki. Nta na kimwe twabonye cyakozwe yaraniyemeje kandi kohoza abaroreza amajana abiri bagateka akazi na muntu ushika ubu umengo n'imikino gusa ariko baragira icyangombwa kuri twebwe nuko hobe ziraba ko abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije. Turi mu gihe leta yemeza kwifisa ishaka no gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa cyangwa bahohoterwa. Uku ni kuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icyizere mu bizokurikira. Or the path forward. Inyuma y'umwaka hatangwa imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza leta y'isimigumuko hacibonekeza abantu bafatwa n'inzego z'umutekano ababurwa irengero ryabo n'ibitero biba ku murango ryaka. Akarorero ka hafi ni gitero cyabaye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru Bujumbura gihitana General Atanase Kararuza yahoze ari cegera c'umukuru w'ingabo zigarukana amahoro muri Centrafrique. Nubwo haja hari ibitero bigamije abantu bamwe bamwe haraheza amezi arenga atatu urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu makariti ya mwamwe ku mugwa mukuru Bujumbura rwaracuresha. Inyuma y'umwaka muri bavuga ko abantu barenga 500 bagandaguwe abarenga 270 bahunga igihugu. Umugwi w'igihugu wigenguje rwo gatya kazi na muntu Senidash wemeje ko hishwe abantu barenga 380 na ishyirahamwe ya Prodash rivuga barenga 600. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eloge turagushimiye kuri iki cyegeranyo rwose dukoreye cy'uyu mwaka ushize hari impagarara za politiki mu Burundi iho ni muri rusange. Noneho tujye mu ntara enye z'amajyepfo y'u Burundi ahangaha Bururi niyo iza kwisonga mu mibare y'abantu bahitanywe n'izi impagarara za politiki zo mu Burundi. Iyi nkuru turayigezweho na Fidelite yishatse.
Mu bantu b'igihugu cy'u Burundi ntaza makamba Bururi rumonge na rutana ajije Amerika yashoboye kumenya igitigi c'abantu 33 bapfuye kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu igihe mu cyumwe tumwe two muri izo ntara hatangura kwibonekeza imyerekano. Mu ntara ya Bururi naho hari igice kinshi abantu bapfuye ni ukuvuga ko abarenga 15 makuru twashoboye kumenya bafiriye mu ntara ya Bururi. Mu ntara ya Rumonge rero nako naho nyine igitigi kinini cabishwe ugenjwe intara za makamba na rutana. Mu Rumonge mu kingo cy'umwaka hamaze gupfa abantu 9 mu gihe bakamba ari 4 mu ntara ya Rutana naho hakaba hamaze gupfa umuntu umwe. Hihwejwe ibitigi bijya bitavye imana n'abakomeretse bishe byo mizo ntara zine twadondaguye biza ku isonga ni byabereyemwo imyerekano yemiriza ugusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Iyo nayo yabereye cyane cyane mu ntara ya Bururi mu makomine ya Matana na Mugamba. Iyo myerekano yari kwiraba umuntu wa mbere yishwe arashwe itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Abandi bantu babiri bari muri iyo myerekano barakomeretse. Ku munsi ukurikira muri iyo myerekano muri komine ya Matana abarenga 9 barakomereka. Kiretse mu ntara ya Bururi imakamba naho nyene muri komine ya Kibago harabereye imyerekano Insasu byahitanye umwe mu bari muri yo. Mu mwaka wa 2015 ibyegeranyo byakozwe na PDH ishyira mu gitagata y'akazina mu naka bafunzwe byerekanye ko mu kwezi kwa gatandatu hafuye abantu 11 muri zo ntazi neza igize mu mwaka w'igihugu cy'u Burundi. Muri bo harimo batanu APDH ivuga ko bishwe barashwe n'abasirikare mu ntara ya Rumonge muri komine Muhuta igenekeje ya 2023 z'ukwezi kwa gatandatu. Abo barashwe bakaba bari bahegeje gufatanywa ibigwanisho nkuko APDH imenyesha mu byeganyo byayo. Kuva mu ntango z'ukwezi kw'icyenda mu ntara z'ubana ku bihugu cy'u Burundi kiretse mu ntara ya Rutana asigaye imigwano yitwaje ibigwanisho yacyitangura kuvugwa na cyane cyane mu makomine amwamye ahanini yabereyemo imyerekano. Nko mu ntara ya Makamba muri komine ya Kibago abantu bitwaje ibigwanisho barishe umukuru wa zone Kibago hari ku iteka 15 z'ukwezi kw'icyenda. Mu ntara ya Bururi abitwaje ibigwanisho nyene baragiye baribonekeza cyane cyane mu gutera irondero by'igipolisi, aha tukavuga nk'abateye ku biro bya komine Mugamba itariki 13 z'ukwezi kw'icumi. Inyuma yaho hateye irondero by'igipolisi byo muri komine ya Matana no muri komine ya Rutovu ahitwa Muringanizo. Aho bose Imana yarakinze ntawasize ubuzima, ariko kuva ico gihe abantu muri komine ya Mugamba babandanije basiga ubuzima. Aha mwamenye ko muri komine ya Mugamba kuva mu kwezi kw'11 gushika no mango hamaze gufa abantu 15. Muri bo harimo bajejwe intwaro we go hasi 3, umupolisi umwe n'abitwaje ibigwanisho 2. Abategetsi mu ntara ya Bururi bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bituma ari Mugamba bitumwa nuko abanyagihugu baho babakingira ikibaba. Christian Nkurunziza arongoye intara ya Bururi.
Erega bitwa nabo bahaye indahara niyo ngorane ko atabo babivuze, erega bo bahindukirira kuko banka kubavuga.
Yamara abanyagihugu muri komine ya Mugamba bobo bamenyesha ko impande zose ataburagamo bafise.
Uvuze ukuri ashayonone kandi ibyo natanguye kuvuga kare n'ubusubiyemo. Avuze ukuri niho navuze yuko baca bamupfunga bagira bati yaruye hamwe na wa wundi yari mu Kigunda. Nk'uwo ari mu Kigunda buze yuko ari we yonona umwonone harawe yonica bisugira na mbisaganiriza uyo wunda dutwara turapfaraho bikwiye kumubabaza akwiye kuyaga na mu bindi bihugu igituma abantu bamuyonganye ko ariho
uwo mutekano mukurangwa muri komine ya Mugamba watandukiriye ayandi makomine yo mu zindi ntara bihanura ubibe. Aha twovuga nko muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge aho muno mwaka wa 2016 ku magerekezo 29 ukwezi kwa gatatu n'igerekezo ya gatatu ukwezi kwa kane abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu 3 bane nabo barakomereka. Naho biri uko mu ntara zine zigize ubuntu kw'igihugu cy'u Burundi intara idakunda kuvuga ngo umutekano muke ni ntara ya Rutana. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda aho komisiyo ya Sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage, uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'abaturage muri rusange yatangiye ingendo zigamije kureba uko ikibazo cy'indwara zitandura cyifashe mu Banyarwanda. Bimaze kugaragara ko mu Rwanda abantu bangana na 36% bafite izo ndwara zitandura. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Imibare itangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko buri mwaka miliyoni 6 z'abatuye isi bahitanwa n'indwara zitandura. Izo zirimo kanseri, diabete, indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero n'indwara zo mu mutwe. OMS ivuga ko impfu zituruka kuri izi ndwara zihariye 60%. OMS itangaza ko abagera kuri 80% bahitanwa n'izi ndwara babarizwa mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere n'u Rwanda rurimo. Muri iki gihe umubare w'abarwaye indwara zitandura mu Rwanda wariyongereye, wavuye ku barwayi bangana 29% mu mwaka wa 2011 ugera ku barwayi 36% mu mwaka wa 2014. Komisiyo ya Sena yasuye ibitaro by'indwara zo mu mutwe biri Ndera mu karere ka Gasabo kuri wa kabiri. Abasenateri biboneye n'amaso abarwayi bateranwe n'imiryango yabo bakaba bamaze imyaka myinshi mu bitaro kuko babuze aho berekeza. Uyu ni umubikira Mukaruyonza Gata wita ku barwayi babuze imiryango ibakira.
Abarwayi bahari na abarwayi babarigeze kurwarira nyine mu bitaro nk'abandi mwabonye ibabone amafamiliya ashobora kubajyana nk'uko abandi basubira muri familiya zabo, kubera ko ari abantu baba barazahajwe n'indwara cyane. Ntabwo familiya kenshi zikunda zishishikarira kuza kubafata, ahubwo hari n'abashobora kwihisha burundu ku buryo tubabura, hakagira rero abagoma hano imyaka myinshi.
Leta yashyizeho gahunda yo kwita ku buvuzi bw'indwara zitandura kuva mu mwaka ushize wa 2015, ariko kugeza ubu bamwe mu Banyarwanda baracyaheza umuntu warwaye izi ndwara, cyane cyane indwara yo mu mutwe. uwigeze kwirwa ndetse n'umuturage babwijwe rya mere ko kwindwara ifatwa mu muryango nyarwanda.
Bunda kenshi babita ko ari abasaze cyangwa ibigoryi. Ibona ugiye kugabura umuntu wawe wabyaye ukamushyira ku isahane wenda imbwiriraho n'urugero mbese kumutesha agaciro.
Naha mu cyaro hariho n'umushyira ahantu wenda akubaka inzu wenda azajya ashyiramo inkoko akagenda akamushyiramo mu gikari ku buryo no kugira ngo uzajye ujya kumusura uvuga uti hano hari umuntu urwaye uburwayi bwo mu mutwe bamukwereka bibi ikibazo.
Senateri Niyongana Garikana ukuriye komisiyo ya sena y'imibereho myiza y'abaturage avuga ko ukurikije uko abantu basigaye bapfa ku misozi bazize indwara zitandura, sena yasanze ari ngombwa ko iki kibazo cyakorwaho ubucukumbuzi bwihariye kugira ngo bizavamo bazabigeze kuri guverinoma.
No mu Rwanda rero twarebaga imibare tukabona tunahereye naho tuba ku misozi iwacu, umuntu urebye abantu bapfa wumva we ati yari afite ibibazo ibi n'ibi, ariko ukanareba n'ibiriho bikorwa koko mu buryo bwo guhangana n'izo ndwara zihenze kwivuza wabigereranya n'umubereho n'ubundi y'umunyarwanda ukibaza uti umunyarwanda afite ubuhe bushobozi bwo kuba ya hangana n'ikiguzi cy'ubuvuzi.
Indwara zitandura zirangwa n'uko ari indwara uwo yafasha abana nayo imyaka ye yose y'ubuzima. Mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe indera, Frere Sharire Nkubira umuyobozi w'ibi bitaro yabwijwe ryamera ko kusibye abarwayi batabwa n'imiryango yabo ibi bitaro bihura n'igihombo cy'ababyivurizamo batagira ubushobozi bwo kwishyura ikiguzi cyabatanzwe. Kugeza ubu ibi bitaro bifite umwenda ugera kuri miliyoni 130 mu mafaranga y'u Rwanda.
Abarwayi ko kubateranwa n'imiryango ugasanga baramuzanye mugeje hafi y'ibitaro bakigendera rimwe na rimwe yaribagiwe n'izina rye cyo kora dukora uko dushoboye tukamuvura yamara koroherwa. Harimo abo rero tuburira imiryango pe, hari abandi bazanwa na polisi nayo mu rwego rwo gucunga umutekano mu mihanda no mu nzira nyabagendwa, bakabazana barembye bafite amahane nabo tukabavura, bako bamara koroherwa nabo tukabura aho tuberekeza. Bene abarwayi usanga nta n'ubwishingizi mu buvuzi baba bafite, bityo amaserivisi yose abakorewe nta nubwo abasha kwishyurwa kuko baba banafite n'ikibazo cy'ubukene bukabije.
Kuva umwaka ushize Leta y'u Rwanda yashyizeho politiki yo kurwanya indwara zitandura, ariko na n'ubu nta kirahinduka. Mu mavuriro menshi yo mu Rwanda nta bushobozi bwo kuvura zimwe mu ndwara zitandura buharangwa. Cyakora abaganga b'izi ndwara baracyari bake kandi imiti zivura iracyahenze, ndetse na rimwe na rimwe ntinaboneke ku isoko ry'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, mu magambo make amakuru twabagejejeho ni uko uyu mwaka wuzuye Uburundi buri mu mpagarara za politiki, naho uyu munsi Tanzania yuje imyaka 52 ivutse. Yavutse rero muri 64 Tanganyika yifatanije na Zanzibar. Hanyuma amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amajonjora mu mashyaka arakomeza uyu munsi muri leta eshanu icyarimwe. Mu ishyaka ry'abarepublikani umuherwe Donald Trump niwe uhabwa amahirwe menshi yo kuzitsinda zose. Mu ishyaka ry'abademokrata Hillary Clinton niwe uza imbere mu bigereranyo rero biza mu bigereranyo bibanziriza amatora. Naho muri Sudani y'Epfo Riek Machar yagarutse i Juba uyu munsi. Amaze kuhagera yahise arahira yimikwa mu mirimo ye ya vice perezida wa mbere wa Repubulika. Hari icyizere rero cy'uko rero Leta y'Ubumwe igiye kujyaho nyuma y'amezi agera kuri 30 hari intambara hagati y'inyeshyamba ze n'ingabo z'igihugu za President Salva Kiir. Bombi batanze icyo cyizere, Salva Kiir avuga yuko we na Machar bagiye kwihutira gushyiraho iyo Leta y'Ubumwe, naho Machar yavuze ko nta mananiza azashyira ku mukuru w'igihugu. Ndabashimiye cyane, ngaho mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.